Ariwewe kama kama kabukono rona yeseru twayanyo nyamushi yanyo 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 ndanyo yariwewe vumera wikanze wikoma koma